iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga. Mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki. Umuhuza mu matati y'Abarundi yari yatangaje ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka uzorangira hamaze kuboneka amasezerano hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko vyagenze. Ni giki cabitumye, ni giki kigiye gukurikira mu kubandanya kugerageza gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga. Ndabahaye ikaze mwese. Turabararitse muterere ibibazo n'ivyiyumviro. Nimero yacu ni 1202 44 1 993 1. Mwese muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika samiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze mwese mu kiganiro muri Isanga. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umuhuza mu matati y'Abarundi yari yatangaje ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2017 kuzorangira hamaze kuboneka amasezerano hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko vyagenze. Ni giki catumye ivyo umuhuza Benjamin Mukapa yatangaje bitaba? Ni giki kigiye kubandanya gukogwa mu kugerageza gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Tubanze dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yarusha muri Tanzania yadushikirije ku munsi wa gatandatu kubijanye n'ibi biganiro.
Hari mu kwezi kwa kabiri uno mwaka w'2017 aho umuhuza matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yatangaza cese ku kwezi kwa gatandatu kwaraye kurangiye kuri uyu wa gatanu, kwari guhera habonetse amasezerano yo kugarukana amahoro uwo yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Yabivuze ariko aratanguza cese igice cya gatatu c'imibonano ihuza impande zegwa n'amatati yarusha muri Tanzania. Uwo mutama w'imyaka 79 yavuze ko Abarundi bakwiye kuronka gahengwe maze bakijukira ibikorwa by'iterambere. Yamenyesheje ko ivyo bibwirizwa guca mu masezerano atawe ku mukono n'impande zose zegwa n'amatati yadutse kuva mu mwaka w'2015 aho umukuru w'igihugu ahari yatangaza ko agiye gusubira kwitoza. Abariko barabwirwa ayo majambo barayashimye, mbere bamwe muri bo nk'uwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya yabwiye Ijwi rya Amerika kuyosango ari yakure, yifuje ko ubwo nyene bari kuva yarusha bakuyeho intambamye zose.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi, ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubu nyene, ari abo muri leta, ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda amahoro bayabona ubunyene. Ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo nk'ubu nyene abarundi kazabobarari mu kiwe bose ngira ngo umuntu bo muhezagira.
Mu gihe cyo sango yarangiye kuri uyu wa gatano atamasezerano araboneka, ibiro byo muhoza mu matati y'Abarundi byatangaje ko habayemwo utugorane. Gusa ivyo biro ntivyashatse kudoma ku rutoki kuri izo ntambamye. Leta y'u Burundi yifuza ko umuhuza nyabuna yoshikiriza ibyo yashitse ko mu kirengo cy'umwaka wose amaze. Umushikiranganji w'intoro ya gati mu gihugu yabishikirije ku munsi wa gatatu w'iyindwi imbere y'abashingamateka.
Nigisabwa ruko umuhuza azana ibyo amaze gukura mu biganiro byarusha byunganire ibyo abantu bashikirije ngaha. na cyane cyane ko mubizi ko numuhuza ubwiwe yashikirije yuko azoheraheza azosozera ibiganiro mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uru kwezi kwa gatandatu murabona utugeze ntacyo tuma ubwiwe nyene yo kwivuguruza ahagomba kuje inyuma ikiringo we nyene yatanze ubwiwe
imbere yuko ico kiringo umuhuza yari yihaye kirangira Mukapa yarakiriye intumwa zeserukira leta n'abatavuga rumwe nayo ubuserukira igihugu cy'u Burundi muri Tanzania yakiriwe ku munsi wa kane w'igendwi ambassadeur Gervais abaye ho na byinshi yashimye kubwira ijwi rya Amerika kuko ngo wari umubonano wo mwibanga gusa yemeye ko baganiriye ibyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi imbere yaho umuhuza yari heruka kwakira abaserukira urunani SNRD rutavuga rumwe na leta nkuko Charles Nditije atwara urwo runani yabishikirije bari bafise ubutumwa bwo kubaza kwiyosango yo kurangiza ibiganiro izo kubahirizwa
cha kabiri twabishikirije twavuze tuti ibiganiro ibiratera intambwe kawavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika no munsi atakintu akimwe kirakana yuko kandi kwa tutarumvikana nivyo tuzoganira ningera tuzobigenza n'abazotumirwa baribo nukuvuga rero nta masezerano karaboneka ejo mu gitondo
mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko iheruka kuba umuhuza yarashikirije icegeranyo caho agejeje ibikorwa Benjamin Mukapa yasabye ko yoshegikirwa bihagije mu gikorwa arimo mu ntambamye yashikirije harimo ko impande zose zitaremera kwicarana ku meza y'ibiganiro kugira ngo umuti uboneke yemeje ko iyo hadasivye leta hasiba abatavuga rumwe nayo hafi imyaka ibiri iraheze akarere gato uyu muhuza n'umufasha wiwe ariko gushika nubu haracakogwa imibonano ku mpande zegwa n'amatate kugira ngo bazotangure ibiganiro nyezina Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
yakoze mugenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru yarusha mu mpera zindwi heze yadushikirije iyo nkuru kuri iki kibazo rero turufise abatumire babiri ku ruhande rwa leta y'u Burundi twatumiye ushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu baserukirwa n'umushinkantahe Terence Ntahiraja umunganizi umushikiranganje ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta twatumiye umushinkantahe Leonce Ngendakumana aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu umushinkantahe Ngendakumana aserukira kandi inani z'abatavuga rumwe na leta ADC Kibiri na SNRD mu gihugu cy'u Burundi mereye ku mushinkantahe Terence Ntahiraja twongeye kubashimira tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi muri sanga
ego namutara mukije kandi mari neza kudutumira mu kiganiro cy'ikiganiro z'abarundi
ego namwe mushinga na Leonce Ngendakumana serukira imigwi itavuga rumwe na leta subwa mbere mu kiganiro muri sanga twongeye kubashimira tubaha ikaze kandi
mwakuze kuntumira kandi mukantumira yewe mugabo ari umushinga n'ibindi bagati mu gihugu
Tuhere kuri mwebwe mushinga ntahe Terence Ntahiraja bisigura iki ko kwezi kwa gatandatu kwaje kurarenga atamasezerano apfundiswe ku gwego gwa karere bisigura iki ku mugambi wo gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi
murakoze cyane kuba ico kibazo kubwe kubwacu ubwa mbere ho nyine kuba yo kwiganira bitateye intambwe twebwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi siko tubibona hari intambwe idasanzwe ibiganiro byashitse ko nkuko mubizi uyu muhuza yagiye arabonana n'abantu batandukanye ndetse aragendera n'igihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka w'2016 araheza arashikiza n'ijambo rikomeye cyane aho yavuze ahagaze haba kubyerekeye inzego mu gihugu ibyerekeye ibintu byose ngire byogenda aho kuva ntabwo kuyabaye kuhanyugira kandi niwe kuri leta y'u Burundi bazi yuko abantu bari hanze ari bakoca rugero ngira mu gihugu hagati barenga imiliyoni 10 leta y'u Burundi murabizi yuko yahavuye iki jambo abarundi bo bene jambo ni demokarasi ku bimeze kugira ngo bashikize ibyumviro byabo bitandukanye kugira ngo bafukaho abagazi abeshi b'abarundi benshi muvuga barenga 90% bahamaze kuvuga abaserukira abaserukira abo baramaze gushikiza ibyumviro byabo biri muri raporo wa mu gusende waheze gushikiza ngo bafite ko ko ntambiriyo ahubwo dusaba yuko umuhuza w'abarundi nawe agiri yarusha iyo heza gasozera akazana ibyumviro byo bikunganira ya raporo umugwa washikiza ayo bantu n'umuje n'abarundi basoke barundi bose kandi benshi hanyuma kugira ngo maze iri biganiro bisozeke mu rwego rwo kutubivuga nuko bimeze abantu bose nabo nabaga magufi ntumbero ibiganiro inyuranye abenshi bagomba kuyajya bindi bitaje magaburanyama ita negotiation nuko barishikije bonyene majambo bavuze bazi ko bavuga ko bagomba kujya mu leta zifata kibanza azikiza ku kujaho mwari bisaba bagendeye umuhuza mu Fevere n'ejo bundi bavuga yuko mbere na wa mu gutozo kunikurikira ngo uhagara ngo bita Fevere n'ibindi byinshi mwarakurikiranye ingene mu byo bashikiriza bavuga ngo babanza guhagarika ihari hagiye tayifata kibanza kugira ngo yamagabanya abayashike ku meza abayasangiye ivyo rero siko byari bimeze bayikiranije ibintu byabaye erushaki ya gihe n'ibiganiro byawo ndiye kwiraba ubu kwacu rero tuvuga tuti intambwe irakomeye yabaye ahubwo nibikubita gashi kugira ngo bahambye abandi maze kugira ngo ibiganiro bishyizeke neza ibyo murabizi by'icyatsi imbere agira n'ingorane naho atagomba kubivuga urabizi ko hari abantu bagomba guhita ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi abo nabo hari imitahi barondera batarenga 34 ikibazo cahabaye ni uko hari abantu bamwe bamwe bari babashyigikiye igihe baburabuza bohubuza amatora y'2015 ubuhire bakavuga bati abo batahaje ntibikunda natwe tutungane gutegereza gukora kuko icyatu ni burundi bagira ingorane aho amakuru kandi n'ibindi nuko abantu bakoze ibi batigeze bahangwa ubu rero ukwiye guhindura icyo bita kaseromita muri Faransa no kuvuga yuko intudi kibi igahanwa
abo birumvikana mushinga ntahe
hanze tubaye ikaze nibaze n'abantu bari butungane nibaze basinde baza barundi hari ubutungane bukore hari mabigi bisozoge tukaneza mu mahoro nayo ubundi cyo kuvuga yuko hari ibindi bintu biri nyuma nibaza ko intabari muhoza yagize yabaye aho yagombye kuvanga mukamuzi ishya nkuza makungu oni bishije munabageje ubutekano hariho ingingo zibiri amajyana 2078 2079 avuga yuko ibiganiro bihuza abarundi atantu bizijijamwo no kuvuga ko
birumvikana mushinga
ego ariko rero akaba yarubahirijwe
birumvikana reka tubanze twiheze
kimeza yuko umunsi cyoheze kagena leza muri ubutumire murongo ariko cyo twibaza kuti ari ntambwe irishimishije
urakoze cyane mushinga nahe ntahiraje birumvikana ko mushinga nahe mukapa amaze kurangura ibitari bicye ariko akaba kandi yari yanashikirije yuko mu kwezi kwa gatandatu hari kizoba cyapfundise nticabaye reka duhindukire tubaze mushinga nahe Lance ku rwego rw'abatavuga rumwe na leta mushinga nahe ngenda ku mana kuri mwebwe bisigura iki ko atacabaye atamasezerano yapfunditswe nkuko mushinga nahe mukapa yari yavuze ko bizoba byabaye mu kwezi kwa gatandatu
bisigura yuko habaye ushaka guke bari ku butegetsi ibijumbura kuko ntibigeze bitaba ibyo biganiro bamwe bashikiriza amanani za nkayo wumva uyaserukiye ubushyirangane bw'inkoro hagati hagati ariko arashikiriza ibi biganiro kugira ngo bidindire gushika aho bigeze ubu ni ukutamenya kwa leta kumbure na twe tutavuga rumwe na leta ntawe utamwikoma ku bandi gusa ukutamenya icyo abarundi benshi bifuza muri iki gihe abarundi benshi bifuza amahoro n'umutekano kuri bose abarundi benshi bifuza agati k'akazi na muntu muri byose na hose abarundi benshi bifuza ubutungane kuri bose abarundi bifuza yuko igihugu cyotera imbere tugakora tukimbura maze tugasarikanya igihugu gitunze amahoro n'umutekano abarundi bifuza ko Burundi bwoba nk'uko rwa gasore yabivuga nk'uko ndadaya yabivuga bukaba uburundi bw'iteka nize uburundi bakagwa ikabando rero ibi biganiro kugira bibe bimeze uku biva ku kwikunda birenze urugero abantu bari ku butegetsi barikunda birenze urugero abanyapolitike bamwe bamwe turikunda birenze urugero turakunda inyungu zacu gusa iyo abantu bari mu kibanza cy'ubushikiranganji cy'ubushinga amateka cy'ubukenguza amateka cyangwa ikindi kibanza cyose kimeze gikomeye akabona umuntu arariye akarunga amahera akayabona akiraza ko ibitaro biri kuri sitasiyo ibitaro yanyuze barigiyiwe cyangwa idorari ryo bari mu banki nkuru y'ibitaro barigiyiwe agashobora gutembera mu muduga akaronka ibitaro ntiyibuka ko abarundi sinzi na kenya ntiyibuka ko abarundi sinzi bashonje ntiyibuka ko abarundi isinzi baguye mu mahanga baguye mu buhungiro abandi banyuze iri ryose ntibabimenya kiramenye ubushomeri buri mu gihugu ntibabona kugwaruka ariko babyibagirika icyo ni cyo cyinshi cy'igihugu abantu bakaba n'ubwishime ngo atari ryewe ntawe ugiye bishobora cyewe ndakomeye yavuze igisirikare yavuze igipolisi yatwitse abacamanza ubwite ngo uraduze umutwe nzoguhonyura hama rero ikindi cya nyuma abantu turakunda kuba imbohe za kahise iyo ndiko ndumviriza ibivuga ubu karaba ibikorwa ndabona ko abantu benshi basinzikajwe na kahise ibyo rero nibyo byatumye abantu batitaba ibiganiro ngo bicare kuko batabona ko igihugu cyatabagaye
umutekano
biriho igihugu kiratunze kirakeye imbere nta munda shonje abantu bajya gatatu ku munsi bivugira bucu kubera ko ari byo babayemo ari byo barimwe
mushire nahe
kaka Burundi igiye yavuga ati ngo mu kwezi kwa gatandatu twatwahejeje yagira ati ngo n'abarundi ko bavuga ko bikukiye ko abarundi bamavuga ko bigenga hagaba bakaba bafite amasezerano y'Arusha bakaba bafite ibyiza shingiro bakaba bafite n'ibindi migambi komakomeye nk'umugambi wo kurwanya ubukene umugambi wo kurwanya ibiturire umugambi wo gutwara neza igihugu bakaba bafite n'ayandi mategeko atari make bakaba bafite inzego ati we yibaza ati ntibyoroshe batoranya igihugu n'abanyagihugu baje hamwe baganira ibikene kuganirwa hanyuma bagende bubaka igihugu ibyo yiyumviye
ariko rero
ikunda iyo yiremerewe neza umunyagihugu amererwa nabi
birumvikana
n'ibyo byatumye umuhuta akacashika ko muri iki kiringo mugabe yaragerageje nk'uko turiko turavugana yari aridude yahuye n'abantu batari bake yaraje ngaha yaragiye mu za Burayi agiye Arusha yaragiye za Kampala burundi yari yagerageje ariko byaranze kubera ubutegetsi butamwitabye bakaguma buzana amanani
nk'uko mubivuze ibiganiro bitera birandira mwe kurwanya muvuga muti hariho ukutamenya icyo abarundi bipfuza ariko mushinga ntahe trans nayiraja ku gwego rwa leta bavuga bati haramaze gukogwa ibitari bike mushinga ntahe nayiraja mwavuze kubijanye ni na raporo yashikirijwe ya Sunday murashaka gushikiriza muri aka kanya ibibera hagati mu gihugu ibiganiro bera hagati mu gihugu ico bimaze gushika ko kuri aka kanya
murakoze cyane nagira ngo twatumvira ariko muri kubabwira nibutse yuko mugenzanje Leonce igihugu cyundi kitatabagaye yuko yuko ni namanzu yigira umutekano yawe yaraye meje ko mu bundi hari amahoro n'umutekano ivyitwaza rero bitari byo nibaza ko twabisezerera ndamushona ko yavuze ari gushaka guke mugaka cavuga agiza leta agacagiza n'abagwanya leta jiwe nibaza ko kuri leta ugushaka ko harahabaye nta gushaka kwabaye kandi byakozwe ibyishire kandi bacire ku mayanga gatoya gusa ingene ibyashitswe ko hanagira kubwire mu majambo make ibyiyumviro abene gihugu bashikije ubwa mbere ngo murakwibutse yuko uwo mugwi wagendeye igihugu cyose hanyuma ugaha ijambo abarundi bose atanu mwavuyemo baserukira abandi ahantu guhakarara ndabona imbere yanje nk'abantu bitavye ku rwego rw'intara gusa uko nabikurikiranye n'amaganikirizo ndayaje kuko jewe nakurikiranye ibiganiro mu ntara zose z'uburundi n'ibihugu biragenda hahitaje abantu barenga 28 ku rwego rw'intara muri raporo bafatiye kuri bita echantillonnage bafatira ku biharuro muri ya raporo yabo n'ibyo mu makomine ariko nabakwibutsa ko hariho abasohokeye abandi banga ari 28 n'abantu bashika 400 uti none iyo raporo ibyo bintu bashyikwa n'ibiki abarundi bashyize ku bintu bikomeye abenshi bakunda kwivugira ngo yari nk'inamico ngo bahamagara ngo abantu b'umugambwe oya habanamba ubwiza ngo akarorero ubwa mbere ibyiyumviro bashikirije biri mu mice itanu umuce wa mbere hariho ibyiyumviro biraba ingo zimwe zimwe ziri ibintu bashingiro hariho abarundi benshi icyo gihe makobe bitandukanye bashije basaba yuko nk'ibintu ndakubwira isi abenshi bavuga ibiringo si ibiringo gusa n'ibintu byishyuye kaya mategeko ibiringo zitari nke zirinzi bashije bavuga yuko zohinyanyurwa baravuga n'ibintu by'ibiringo abenshi hariho n'abandi bake bavuga bati ibiringo byogumaho asubira kujya mu bido nido ariko raje nyine mu bishatse bashobora kubibabwira hariho n'ibyumviro rero basaba yuko ibishyuye zohinyanyurwa mu ngo zimwe zimwe zitazanye n'ibihe tutakirimo icyakabiri hariho ibyumviro biraba amabwirizwa mwamwe ari mu gihugu na cyane cyane ibyizwe rigenga imigambwe ibyizwe rigenga amatora ibyizwe rigenga amashyirahamwe yigenga bita sosiyete ibyizwe rigenga amashengero ibyizwe rigenga ubwenegihugu hanyuma ibyizwe rigenga kandi ibitabo mpanabyaha mu Burundi hanyuma ndetse ibyizwe rigenga imenyeshamakuru hamwe n'ibyizwe rigenga inzego z'umutekano kugira ngo ibintu binyangirwe umugabo gato ibyiyumviro byabo ni ibyiyumviro biraba ubutunzi n'iterambere mu gihugu bashyize ibintu bitari bike ingene hoba yindi migambi mishasha itomoye yotuma abandi batera imbere kurusha rimwe rwose ariko ravuga kurwanya ubukene n'ibindi bikajyamwo uwo n'umugwi wa gatatu w'ibyiyumviro umugwi wa kane ni ibyiyumviro byerekeye kwigisha demokarasi no gukunda igihugu kuko byabanse yuko abarundi benshi bisa kuri igihugu cyacu na cyane cyane n'abarundi bo twabonye bagenda mu mahanga bagenda bacoza igihugu cyabo bagenda bagisabira ibihano n'ibindi byinshi ariko ibindi bihugu zorabe naho ibibazo bya politiki mu gihugu nta muntu agenda kwimbira ikinogo igihugu cyamwibarutse ntaho byakabaye urumva rero bakeneye inyigisho kugwaruka n'abandi bose bakunze kugira ngo duhinduke maze duhindure ingendo
ndashaka
nahe gatanu n'ibyiyumviro bijanye na gateka kazina muntu byose yabivuze abantu bavuga bati amateka yanyanyugwe kandi yubahirizwe ibintu byose bigende neza aha ngo kwabwira muri make imigwi y'ibyumviro abenegihugu bagiye bashikiriza
mushinga nahere wasengenda kumana mwebwe ivyashikijwe muri yo raporo ya Sendei bigamije guhuza abarundi ku gwego rw'igihugu byo mu bivuga kwiki murabishigikiye ko ibiganiro bibi arusha bisa n'ibiriko birarandira muzuhava mwifatanya n'abari mu gihugu n'ibiriko byashikirizwa muri raporo mu bivuga kwiki igihe
cy'abitwe cy'amenye urumva cy'abitwe cyo kwamenye yari umuzi yari kubategura ingene abazo cyirikira leta n'umuganga cyende DPD bazogenda kuganira bari kwarundi byo bazojana mu biganiro urumva rege cyo ntari tubwira n'ibyo babo urumva cyo abuze ko ari ko baganira ibyo kuko cyose ni bigashingira rero ari ko bigisha abanyagihugu kubavuga uko hari amateka n'amwe bose bigusubiramo ariko nagomba icyo mubwira cyakire kurekera abanyagihugu abanyagihugu n'ibyo bitabazwa niba yewe byo bashingira Nyamwe bigiza shingiro abanyagihugu bigeze babaza indene abanyagihugu babazwa ukamenya icyo byumvira yanditse mu ngingo y'indwi bigeze shingiro niba ashaka niba ari hafi y'ubu aritake ayisome asaba ko ubwigenge bw'abanyagihugu ngo bushikiriza babicisha muri referande yagiye aba cyangwa bakaricisha muri nama nshingamateka na nshingamateka ibyo byarabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane na mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nabo barabahakanira ati ibyiri bya shingiro byubatse mu masezerano y'Arusha ntibishobora gusubirwamo niyo baca bahandikiriza urabona iyo batugejeje iyo ngingo yewe mu gace ka kandi cyangwa ikavuga ati nta gice na kimwe cy'abanyagihugu mu gitangaza bavuga ati okire pariti dipepe okanwe ndigidine pesa salatribuwe ibogi nta gice rero nabo imaji kimwe kimwe cy'abanyagihugu cyangwa umuntu bari bari umukuru w'igihugu ashobora gusubira abari yagize bidaciye muri izo nzira zibiri zitari zimwe kabiri ibyo rero ariko aravuga byo muri raporo cyangwa ibyo twaje nabyo ku bihugu yari ibyo bari kubarondera bagiye byara babiganira
reka duhe akanya kino ni kiganiro cy'ijambo abanyabanye biradishwe ijya Amerika nabo nyene baterere bagira icyo bavuze kuri kino kiganiro cerekeye umugambi wo guhuza abarundi mushinga nahe nahiraje namunye turabagaruka ko kuri ivyo mushinga nahe Leonce ngenda kumana shikirije bijanye nuko abanyagihugu bashobora kuba badashikiriza ivyumviro vyabo ku buryo bukwiye tuje ku murongo duhere kuri ciza ciza uratwumva kibazo canke ciyumviro
ndavuga neza
gabanya radio yawe kugira amajwi ntatugaruke ko mukanya gato kibazo canke ciyumviro
abo bano kuvugana kugira mbaze umukamare wonse
turakumva ciza bandanya
ko ibiganyo byarayi bihagaze yabyahagaze atabikano byahagaze kimuke gukora iki mu minsi imbere iza ati nta kuntu mwo kwitegura amatora yu akurikiye kubona ibi bya Demire Kenzi bya bamaze kubishobora ajya bahetse
Urakoze ciza reka tujibandanye ku murongo twakire na Hakizimana uratwumva murantunga ni habo mukiza ikibazo cyane cyumviye
Ego ndabumva manje kuramutsa batumire Bo nagoma mere gutiyumviro mu bisanzwe umuhuza nibyo bisa n'ivyamunaniye guhuza barundi rero kuba atashitse ku ntego yari yihaye muri uku kwezi kwa gatandatu n'ukuri yewe ndabibona mu ntuze nya kudashaka kuko haragera igihe yogoze ku bibazo hatategura imibonano iyo mibonano warindiriga inivamo ikabura ahubwo je mbere ndabona yuko umenga yora bagasigura umwaka wose ku mbere wabuyeze baramuhaye amabanga amafaranga yoba yarahembwe simbo n'ikintu nyamukuru kabisa yoba yarashyikira ayo mahembe rero nk'akabazo ni ukwibariza abo banyakubahwa mwatumiye nihenze kumbure baranyishirira hamwe umwe ku giti cyiwe umenga leta yarigeze gutegura integuro yo guhindura ibyiza shingiro muri bibiri na cumi na gatatu umenga na cumi na kabiri gutyo sindiye nihenze icyo gihe barabudijwe rimwe kugira ibyiza shingiro rihinduke icyo gihe mbere ryaburijwemo n'umushingamateka umenga nihenze wo muri iprona niba ataryemeye rero siniyibaza nagomba amaze neza mbega ibyo bintu byo kurihindura kugenzura byo ari byo biri imbere cyane nke twari twifuza yuko nyene hoba ihinduka mu bijyanye n'intwaro cyabure ibijyanye no gutegura amatora cyane cyane kuko biragaragara ikintu kiza n'injyane mu gihugu haba muri opozisiyo cyawe muri guverinoma ni ukubwira amatora asanzwe ategurwa mu gihugu ubundi bwobwo yaba umugwi wigenga sene n'ukuri wakora wajyaho wisunze abantu bose donge no kuvuga opozisiyo na guverinoma bakaba bahurije ku bantu bajya mu uwo mugwi umushyikiranganda adwe rw'imigambwe agaha uburenganzira abajya ku rubuga bagakora bisanzuwe ibyo bintu bibiri n'uko bihamwe bo bikemura ndabona injyana mu Burundi z'amatora je atakindi kintu cyitwaza cyugaruka kumbure barazavugira icyo bayivuzeho murakoze
murakoze cyane kaduhere ku kibazo cya ciza yari yabajije umushinga nta Helonse Ngendakumana cerekeye icyo mugiye gukora ubuko yarusha asana hata abaye amasezerano nk'uko vya byategekanijwe arongera nabazana icerekeye amatora yimirije murayita muzoyitaba mu 2020 muriko murayitegurira
kandi nakunda n'ishyo muzabiriwe wanje ko ibiganiro byahagaze irafite ingorane ibiganiro hamari ingorane kigo bwa mbere abahanzi tuganira twaganiriye kenshi kandi twarugira kuza turatora umuti nuko gusa umuti wagora gushyira mu ngiro n'ubu rero ibiganiro bizobandanya nta mvuza yigeze avuga ko yahagaze nari turumva nabumvirije niwe mushyanga b'inzara wakati mu gihugu naramwumvirije bavuze ati ahubwo yoraba hageze kujya barishyire mu bindi urumva ko basabwa ko ibiganiro byahagaze nombeho ibiganiro ubuibiganiro byahagaze mu Burundi ubuhagaritse amasezerano y'Arusha ubuhagaritse ibyinjira shingiro kuko uko byubatse bitegerezwa kwa mategeko turaganira mu gihe cyose Burundi buzoba buriho mu gihe cyose abarundi bazoba bariho nta yindi nzira twatora atari kwa mategeko turaganira iyindi nzira niyo kujyana twebwe nka nyakwicara niyo twatoye ubutse icyo rero akavuga ati nta biganiro bikibaho mu Burundi nta biganiro bimwe birakiganira ubuhumbi hagira atungira ingwano kuri ibyo bakiri kumwe ajye byifashe rero ibiganiro biracabandanya ntibyahagaze nibyo tugiye gukora iki tugiye kurangaranya dusaba kugira ngo ibyo biganiro bikomeze birangire abarundi tuje mu bindi gukora ibindi byo guteza imbere igihugu byo kubaka igihugu cy'iteka byo gusubiza hamwe tubane neza mu budasa bwacu ntanibabonera gukanira gukira ntibabonera n'ikimeno uburundi butubere umubyeyi udukingire twese natwe tubugwanire tubukingi nagi urabona ababyitirira abandi abandi bakabukanira ntabwa rero ibiganiro birahagara gacanye icyo ni ikibazo cy'amatora uko ibintu byifashe ubu bishobora gutegura amatora kuko udafite ingoro nta jambo ugira udafite gerenade nta jambo ugira
none bisigura ko bitegerezwa mushinga nta Helonse Ngendakumana uvuze uti ya ta grenade mushinga nta none mushinga nta Helonse Ngendakumana mushinga nta Ngendakumana muravuze ikintu gihambaye cerekeye ukugira ibigwanisho mushinga nta Ngendakumana ntabakiriyemo muravuze ikintu cerekeye ukugira ibigwanisho mbere yo kujya mu matora ntavyumvise neza Alo, mushinga nta Ngendakumana.
Ndagambugira nyama matora ni jambo uragenda ufite imigambi. Ugishikiriza yo hari umuntu adashobora gushyira kwiza na soka tende yagire gute.
Ni ukuvuga ko mutazokwitaba amatora.
Turari ibyo kuza mu nzira ikava mu nzira ku buryo twokwitegurira ayo matora neza kuko nta yindi nzira ibaho mu Burundi yo gushyikira ubutegetsi gutwara neza no kuvuga ko atari amatora.
Yego murakoze cyane reka duhakanye n'umushinga nta Helonse umushinga nta Terence nta Hiraja ku bibazo babajije hari umukiza yabajije kubijanye ni ingingo zo guhindura ibwirizwa shingiro mu mushikiriza ibyo bavyashikirijwe mu biganiro bihuza abarundi ku rwego rw'igihugu bijanye nibwirizwa shingiro cyangwa kurihindura
kubaza icyo kibazo nagomba ubwa mbere kwibutsa ariko batwumviriza yuko ijambo ryose yavuze ngo twekwishye abanyagihugu aho nareke kubagaya kuko abanyagihugu nibo bene ijambo muri demokarasi ingorane dufite abanya politiki bubu bagomba kuvuga ijambo abanyagihugu baritware mu banyamahanga anyagihugu bagira ijambo kugira bapfundike ibintu by'amagabura nyama iyarusha bace baza gutwara abanyagihugu ku gikenye ivyo ntibigikunda kuko amatwi ya kera ntagiho mu rutaro abanyagihugu nibo bafite ijambo hanyuma rero kubyereka ibyo cyangwa ngo ntishobora guhinduka nareke guhera ariko batwumviriza ugura ibibashimiro by'u Burundi uhere ku ibyo yagiye amajana 273 geze ku ya 300 riratomora neza ririyuguruye ingene rishobora guhinduka umwanya wawe wose ingingo y'amajana 273 ivuga yuko umuntu ku gihugu afite uburenganzira bwo kubaza leta yiwe kugira ngo ishobore guhinyanyirwa cyangwa naho inama ishobora kwihuza amateka girashobora gufata ingingo kuri ibyo bya bitanu gika saba yuko bihinduka iyo ngingo ya mbere hanyuma ikindi hanyuma ikindi nacyo nuko ingingo ya 1999 iratomora gusa yuko ihinyanyirwa ryose ryoba yuko itokora kubibazo bimwe bijyanye no kunywandisha abarundi abantu umutekano nk'uno guhakarira ibintu by'ibibashingiro byingere basezeranye amasezerano y'Arusha byingizwe mu by'ibibashingiro nta kongwa ko ingere bagabe ubutegetsi inzego z'umutekano n'abandi nareka guhinda bene gihugu kuko yavuze ati bihinyanyurwa nagenda mwibutse yuko ku bantu bayifatira ibiganiro ngaha no guhakarira abantu barenga ibihumbi ndwi basa kuri ibyo bita kuruta kubasarukiye abandi abashika abarenga ibihumbi ndwi bashoboye gusaba yuko ryo hinyanyurwa hanyuma abarenga gato ibihumbi bibiri nabo bakavuga bati gihugu muko batirofuma ibiringo bamwe bavuga ibiringo by'imyaka ine abandi bavuga ibiringo by'imyaka cumi abandi by'imyaka arwi biri mu gitabo cyateguwe ni raporo aha rero ukaba uziko muri demokarasi ni kuvuga yuko icyo abene gihugu benshi basabye nicyo gitegerezwa kubahirizwa ndagomba kandi ndamwibutse yuko mu ntumbero yuko izo ngingo zakubiye zo mu by'ibashingiro ry'u Burundi zamaze kubahirizwa n'icyubahiro mukuru w'igihugu yaramaze gusaba leta y'u Burundi ihagaze hanyuma harabaye integuro y'itegeko rishyiraho umugwi unyanya by'ibashingiro uwo mugwi uri kurakora ariko tugeza kwisunga ibyavuye mu biganiro bihuza abarundi wubahirije na yabigo y'abaca 1999 abwira y'ibashingiro ukangira kubahiriza n'ibyubwiro erega n'uwo mugwi seredeyi ntukore mu gihugu gusa nagira nabwira yuko wagiye mu gihugu cya Suwede hariya muri Oslo waragiye muri Norvege waragiye muri Danimarike urahura n'abarundi ubu wazana ibyiyumviro bitari bike abantu benshi biyumvira ngo wakoreye mu gihugu hagati gusa rero intambuko imeze neza umugwi uri kurakora hanyuma ingene bigenda bashikiriza ibyo hinyanyurwa ingene bigenda ibyanya bibiri bishobora guca mu nama nshingamateka cyangwa abarundi bonyine ubu rero nagana kumeshe yuko n'abanyapolitiki imigambi ishema 2018 yakora ngaha mu Burundi mugana beshe yuko yasabye yuko ibi bintu bamaze kwegeranya iyo nteguro yohabwa bene gihugu akaba yobagira ijambo muri bya bindi bita referendum nk'uko byagenze mu 2025 aho kwegerekerezo rya 2018 iruhuhuma 2025 ari habene gihugu batera igikorwa kw'iryo bw'ibashingiro mpije kubabwira bimwe za ngingo babyemereje basinyana ingene bifuza guhinduka none uwo muntu agomba kurengera ibibashingiro byaciye igenezo icyo gihe bigatekwa n'umukuru w'umukuru w'igihugu igihe bya 2018 ntwarane umwaka w'2025 bikaba birimo ngo bitegeza kugenda tusubira kugomba kuvuguruza abanyagihugu gute nibaza yuko ariko twe rero butahura bakamenya ingene bimeze biratomboye ibibazo se birimo ngo bisa kugenda nibyo biriko biyubahirizwa nagira abahenda abarundi rero abarundi baraciye ubwenge kandi nagandabire yuko ibyo basabye bikeza kubahirizwa n'abandi bose ntibishobora kwemera ko akagwika abantu bagenda bakicara hanze nk'uko babigize hanyuma ugaca usanga bagomba gutegeka abanyagihugu kubatandukanya ijambo ku buvuga bagaya abanyagihugu muri kubatwumvira nagandabire yuko ijambo ari iryabo rizokwama ari iryabo mbere ibyo biganiro basabye yuko nibyeke ari bonyine bashobora gufata ingingo yanyuma bakabyemereza ni ukuvuga nayo izo minyanyo ziko ziraba zizoja mu ngingo yabo nyine baziyemereje nta muntu ushobora kubatana ijambo hanyuma bigende neza
kurica nyine mushikirije
ariko aravuga ngo nta matora aba mu 2025 mbere yuko abaye avuga ngo nta matora azoba wenyine bagenda mu cyo bita ikibiri baraja mu ibarabara ibyabaye mwarabibonye amatora yarabaye baravuga ngo nta kizojyaho leta irajyaho nagomba nkibure yaba honorable hose ngenda kumana n'abandi batwumviriza yuko imvugo bene izo aho ngo bakwita gashi bakaja hamwe n'abandi tukitegura amatora y'ibihumbi na 2020 kuko abarundi aho twagejejwe n'ibintu byerekeye intwaro z'agahoto ntituzigira twemera na gatoya ubutegetsi bwose bwiza budaciye mu matora
ego mushinga ntahe ntahiraja
ubwo bwihari zirengana ikiringo cy'ibihumbi na 2020 hanyuma akajya ariko mu gihugu
ego kuri izo ngingo nyene mushikirije mushinga ntahe ntahiraja nko mu ndwi iheze kubijanye nizo ngingo niyo migambwe yashikirije mundwi heze imigambwe ishika kuri 27 yarahuye barashikiriza ingingo zishika kuri 20 mu byo bipfuza ko bikogwa mu gutorera imiti amatati y'u Burundi barashikirije yuko ibiganiro byose uzegwa bikavya rusha bikaza mu Burundi baravuga ingingo zitandukanye aho nawe ugira ko ubutegetsi kumbure buri ko burayitamika canke buri ko burayiremera ngo bashikirize ivyo ubutegetsi bwifuza bamwe bariyumvira ko kubera bakorera mu gihugu bashobora kuba badafise ubwigenge canke batamikwa na leta muvuga ko iki
nareho ariko arakubwira ariko aravuga ibi Bujumbura ari mu gihugu gato yaratunganiwe yiberenga aho ntango banafise mu migambi kora mu gihugu niwe yenge ngirango atari yitavye ngirango be n'umugambo witwa Parena niwe batari bitavye bonyene iyi ni migambi yose kora ngahari yitavye ndagomba niwe twari kwatwumva yuko ubu dusigaye imigambe 38 yari 39 umugambi wese warahagaritse kubera amakosa y'abamirabunwa wakoze 38 muri iyo 38 hariho 6 tugurisha guhanagurwa ko kuva mu 2005 itakibaho itasubiye gukora hacye hasigara nk'imigambwe nka 30 kuri iyo 38 yashize kukumo yasinyiye ibyiyumviro hanyuma umwese abakuru wayo yitwa Eroja Birikaza niho yarari yararibonye ngiye yarabonye yuko ibyivyo byose byagiye muri kishegeranyo byavuye mu ngingo bonyene abanyapolitiki batandukanye bivugiye muri byabona kandi mwarabise no kuri radio kandi turabashimira byaravuzwe ariho nibaza ko byabereye ku mugaragaro nta muntu n'umwe yoheza kuvuga ngo yarabeshewe ahubwo ariko baratera intambwe kuko bavuga bati dutegereza kuja hamwe dutegura amatora kuko atayini nzira ishiraho inzego z'igihugu idemeshe amatora ya demokrasi kuko ibinyuranye n'ibyo bisigura ingwano bisigura akajagari
murakoze cyane mukanya turamenyesheje ko ibiro by'umuhuza amatati y'abarundi Benjamin Mukapa bishikirije itangazo ku biganiro bihuza abarundi turakuye mugenzi wacu Pierre Claver ari yarusha Pierre Claver niyo nkuru turi kumwe ku telefone turamuronse atubwire ivyo iryo tangazo rishikirije Pierre Claver turi kumwe
ego cyane mwiriwe byana
ego Claver ubu tubwire muri make iryo tangazo yavuye mu biro vya Benjamin Mukapa cyo bishikiriza
ibiro by'umuhuza w'abarundi uri Benjamin Mukapa byatangaje yuko byifuza gutegura ibiganiro nyezina bihuza impande zose muri kuno kwezi kw'indwi kutarahera ariko n'ivyo biro byavuze ko bidashobora kubwira abamenyesha makuru amatarike ayo matarike atarabwirwa abegwa n'amatati niho rero umwunganizi akaba mbere n'umuvugizi w'umuhuza umushinga nahe Makocha Tembele yatubwiye kuri ku murongo wa telefone yuko bakiriko barategura itarike nyezina ariko ko bifuza ko kuno kwezi kudahera badahuje impande zose zegwa n'amatati y'iri mu Burundi
izo mpande zose ni izihe neza na neza barazisigura barazivuga abagiye guhura ngo bagire ibyo biganiro nyirizina
izo mpande zose nta zido makuru toke ariko nkuko ibiro by'umuhuza byama byabivuze bivuga leta n'abatavuga rumwe nayo muri rusange
ivyo biro none vyashikirije impamvu atamasezerano yapfundiswe nkuko bari babitangaje ko yoba mu kwezi kwa gatandatu bavuze impamvu byabaye kugira ngo abantu bareke bo kwizera nuko isango rikurikira naryo nyene rizogira ico rivuyemo
kumurongo wa telefone turiko turavugana n'uwo mwunganizi w'umuhuza yitwa Makocha Tembele yatubwiye ati iyo yari integuro bari bihaye nk'urupapuro rw'inzira bwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose ngo bemera kwicarana bakaganira atariko rero murumva namwe yuko ingorane zitavuye ku biro by'umuhuza Makocha Tembele yavuze ati iyo abegwa n'ibibazo bose ubwabo bicarana bakagira ico bashitse ko ati isango y'umukwezi kwa gatandatu yari kuba hirizwa atariko rero yabegwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo muhuza abafashe gutora umuti aturumva ntakundi yavuze ati nico gituma rero mubona kwezi kwa gatandatu kwarangiye atamasezerano abonetse ati harabayemo ukudashaka ku mpande zimwe n'izindi yanavuze ko hari gihe ngo igihe haje haratunganywa imibonano itandukanye hari wasanga uruhande rwa leta rwasibye canke naho uruhande rwa bw'umugamuri ku butegetsi rukaza ariko rukanka ko abatavuga rumwe na leta baza ati harabaye mutugorane tutari duke yanavuze kandi ko rero muri kino gihe nubwo iyo sango itubahirijwe kwezi kwa gatandatu atumuhuza amatati y'abarundi arabandanya akazi yahawe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko
turagushimiye cyane gose Pierre Claver nyonkuru ngaho yarusha abandanya ukurikiranira hafi amatangazo ava mu biro vya President Benjamin Mukapa murakoze cyane
murakoze namwe.
Tugarukire ku batumire bacu n'abanywanyi biradishwe rya Amerika hano mu kiganiro muri isanga. Duhereye kuri mushinga nahe Lonsinge Ndakumana kutangaza rihejeje gushikirizwa n'ibiro vyo mukapa vya mukapa mubivuze kwiki hanyuma mwongere mutubwire cyane cyane mu kwezi kwa gatandatu guheze mwari mwifuje ko ibiganiro vyorangira havuye mwiki. Mushinga nahe Leon
bitangaje urisohotse rivuye mu biro by'umuhuza kuko nje guhumuriza abarundi batari bake bari mu ngorane zidasanzwe kuko iyo bumvise ko ibiganiro bigiye guhagarara benshi bacika iduta kuko ibiganiro bihagaze hakurikira iby'ingwano nta bindi bikurikira bagire ubeshya abandi rero dukwiye turakengeze turabishimye kuko twumva ko ibiganiro bigiye kubyirandanya kandi nkurikije icyegeranyo aheruka gushyikiriza abakuru b'ibihugu byo muri aka karere bamutumye ndaboneka neza ko icyo cyegeranyo yashyikirije kirimo ibyotuma ibyo biganiro byihuta kuko bimwe bimwe yandirimba ko biso rero twebwe icyo twari twifuje ko twari gusezera ibyo biganiro bishyitse ko ni uko abarundi twari gusubira kwemeranya neza ko amasezerano y'iyarusha n'iby'ubuyashingiro yakomoka ko ariwo mushinge wo kubaka uburundi bw'iteka uburundi bwiyubashe uburundi bufite ijambo uburundi bufite ijambo n'izinja mu makungu tugasubira tukumvikana neza ingene ibi bibazo byaturutse ku kugomba gusenyera amasezerano y'iyarusha n'iby'ubuyashingiro mu mwaka w'2014 na 2015 byoterege umuti ibyo nabyo ni ubwicanyi inaje yewe nyahagaraye mu gihugu abantu bakanyirizwa abantu bakaguma bangara umuhanda hari abantu barenga 1500 naho niko kwango ngo abantu 1300 abantu bakaguma binyobana ivyamoko ariko niragaruka twashaka ko ibyo byose biya ihagarara ukabale kumvikana ko tuje kubana abarundi twese mu budasa bwacu twiteza kandi nuko igisirikare igipolisi n'iperereza kumva yo twumvikane ko bibandanya byubakwa kisunze ibyo twakwenditse mu masezerano y'iyarusha ntitubisubire kumva yuko ari agomba kwitirira igisirikare nk'uko byabaye mu ntwaro zayo ntitubisubire kumva ko ari agomba kucyitirira ubwoko ntitubisubire kumva ko abantu bonyine bakitirira indara ntitubisubire kumva abantu bagerageza ibyaruka babijyana mu ntambara bari ibirwanisho nguko nguko ubutasha abajejwe umutekano gukingira igihugu nakumenga abasirikare n'abapolisi barananiye.
Urakoze reka duha akanya mushinga nahe ntahiraja ego
sindi bagatezura tukarega amafaranga y'amadevize amafaranga y'amadevize ntarebe gusa n'abari muri leta ntarebe gusa n'abashinga amateka arebe n'abarundi bose na cyane cyane amaguriza atunga bashobore kujya kurangura
mego murakoze cyane mushinga nahe Leonce ibibazo ni byinshi cyane ntitwobironkera umwanya ngo tubidondore byose ngo tubishikirize ibibazo ni byinshi cyane nivyo birumvikana ariko akanya si kenshi cyane bose mu kiganiro muri sanga nico gituma twogerageza kuhana akanya n'abanywanyi nabo nyene bagashikiriza ibyumviro ariko mbere yaho reka mpakanya mushinga nahe Terence ntahiraje nabo nyene yashikirize ijambo kubijanye n'itangazo rishikirijwe n'ibiro vy'umuhuza mushinga naye Terence
iryo tangazo ko ari bwamenye hano mu gihugu cy'u Burundi ariko rero icyo tubivuga twebwe nuko icyo twagomba kwibutsa umuhuza n'uwo yuko hariho inyongerwa ku biganiro byose bigigwa twebwe tumusaba yuko mbere nk'ibyo biganiro yahamagaye byo babyiza ashyira bitahukana Bujumbura kugira ngo bose babigenwe ikintu cya mbere dusaba twebwe nuko atawo kumirwa n'umwe kiretse baba abandi za ngingo ziri za oni amajana 2028 2029 bagonga ikigazo ubutegetsi 34 batarimwo abasigaye bose ni ngombwa kugira ngo biganire akavuga basoye gutuma kwiganiro aho barobora umugabo umwe cyangwa ibiri ugasanga ariko baracamo ibice ibyo bizohava bigorana nabyo nyene iyo migambwe yose niba ashoboye kuyirihira amafaranga ikagenda iyarusha hanyuma abasohokera amashyirahamwe yigenga bakagenda abasohokera amashyirahamwe bakagenda biba ari byiza nicyo rero tuvuga tuti mu gusoza ibyo biganiro bikubiyera hanze biza kunganira ibiganiro nyamukuru byo mu kurandira mu Burundi ni uko bitahukana
akabigirira mu Burundi ayo gihe gatasoze ikoro byo je hanyuma ishaka no kugwa kimbere yuko mu yakijambo ibi bariko arabesha ngo abandi barenga 5000 ngo bariko barahunga sivyo na gatoya hahunze abarundi barenga 2050 gatoya hamaze gutaho kwinjira 1506 ivyo biharo bateranya nabahunze kera bahenda bo ndamakungu nabantu baguma babesha berekana ko atamutekano hari kandi nawo yarayemeye ku Burundi hari umutekano iyo raporo yumva ariko ravuga eshija kuri bihugu najyana amenshi yuko twagomba gushimira umuhuza mukuru ariwe Museveni ijambo yashikirije urya munsi urya birimo harimo ibintu bureka yuko ari amajambo yashikirije n'abantu bavuga guhunganya guhunganya umutekano aho muri iyo raporo umuhuza yavuga yuko ngo hariho imyinshi rwanda mu Burundi ije ntari hari n'ibyo tubona iyo gusa twimwe umutekano mbere nabagombye gukora ibyo bintu murazi yuko zani ngo zibakumira aho muri iyo raporo agomba kwivanga n'igitwibunye y'ibashingiro iryo najyo ku isi yose kuri ari bwibashingiro ni BSDP n'ubwigenge bw'igihugu nta munyamahanga ashobora gutesha ngo yinjire kuza guteka ngene bari bwibashingiro naho muri Amerika ya video uhari cyangwa handi ntaho byakabaye gikoroni cyararenganye hanyuma bwa gatatu akemeza yuko mu Burundi bigwari zatanguye mu 2015 yo ibibande we ikandati na rimwe na gatanu na kabiri na munani cyangwa na gatatu byararaga amarongo ariho usenyera bindi guhongo n'amashinga amateka ibyashi tabaga n'abanyamicyubahiro muri kiyo ndadaye n'ibindi byinshi aho bivuga ko bamuhenze cyane kumbura ngirana abahinga biwe bamushyiramo ibintu bitari byo bakorana ya migi yagombye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi aho iyo raporo kandi bemeza yuko leta y'u Burundi yishyira na gatatu y'akazi na muntu mwarabonye ko nayo amaraporo y'ibinyoma baraye bakoze niba nk'uko umutekano yabonye yahayashi kwa yamaze kubona ko ari ibintu abanyaburaya bategura by'amanyanga kuko ibyo bashaka gukoza u Burundi byabananiye ubukandi bitabidashoboka aho batumiye raporo bakemeza yuko leta y'u Burundi ngiriko yacamo ibice abahungu ahubwo abo bantu batumiraga ubutegetsi kuwa 13 rusama 2015 niyo babereje gucamo imigi inzego z'umutekano ngo zicanemwo ariko Imana igakinga kandi tugashima inzego z'umutekano zafatanye mu nda uwo moko yose mu Burundi ubu bari ku rugamba kandi gukunda kubona umutekano bakabyerekana ubwo butwari atari mu Burundi gusa mbere no mu mahanga
turaza kugaruka kuri icyo kibazo turagaruka mu kanya mushinga nahe ntahiraje turagaruka mu kanya ku ruhara
aho yavuze yuko leta yihagarika ikiganiro leta igeze ku ntambwe abarundi bose bavuga bati ntibambewe umuhuza naze yunganze icyo twashikirije birangire eka ngeze aho basi n'ibindi
yego turaza kugaruka kuri urwo ruhara rw'amakungu ruhara rw'ibi
rero kwari kuvuga yuko
yego mushinga nahe nahiraje muduha kanya gatonya turaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'uruhara rw'amakungu n'ibihugu bitandukanye amaraporo agenda arasohoka ni nakanya kadukundira ku ruhara rw'amakungu mu biganiro mu bibazo byega u Burundi ariko duha kanya abanywanyi kandi duhere kuri Frederic tubandanyirize kuri Frederic uratwumva
ndabumva
kibazo cyangwa icyumvira amasegonda make
kibazo n'ese ni kibazo kimwe cyo kubaza ati none ko leta igumidadi kati ishaka yuko abo bantu abo biganira baza mu Burundi by'ukuri umuntu arashobora arashobora kuganira n'uwo bumvikana ama uko gucererwa ko kurangiza ibiganiro ntibabona yuko ari uko baguma bakumirana bavuga ati na Kanada nawe ntaze kandi na amaze gukumirana akomeza kuvuga ati we wingo na ureke nicyumvikana neza ko atamutse gushaka ama abantu nabo bavuga ngo mu Burundi hameze nabi ubundi ntibareke kwitwa byindi mu Burundi hameze neza umuntu arashobora kugenda amasaha yose akava mu ntara akajya mu yindi nta kuvurefe ni hari kuvurefe barashinga mu Burundi ko bazakobesha ikadate gusa ahubwo ntibareke gutanga amarimite ngo naka ndamukeneye ubundi nabo sindamukeneye kumbe nawe bavuze ati wese ndagukeneye agacatangura kuduza iyibyinza ati mu Burundi biracika ko kubera bamwirukanye n'uyo cyavuga ngo mu Burundi biracika haba namba sawa murakoze mugire ibihe byiza
murakoze cyane reka duhakanye mushinga ntahe Leonce agira icyo avuze mu byo mushikirije mushinga ntahe Leonce Frederic aravuze ikibazo cerekeye abakwiye kuja mu biganiro kuri mwe nk'uko babitangaje mukapara tangaje ko mu kwezi kwindwi hazoba ibiganiro nyirizina kuri mwe nibande bukwiye kuja bakicarana bakaganira ku kibazo cy'u Burundi
karanga izwarya demokrasi ahantu bemera izwarya demokrasi haba leta hakaba n'abakavuga rumwe na leta ariko ngaha mu Burundi harabaje bari kuvuga ngo turi kumwe na leta ntitwe n'umwe wacu n'abakavuga rumwe na leta niyo se icyo ngo turi hagati kandi bakifuraga n'igamba abo banza kitiranya migara abajyanira rero ibintu ni abatase kubijyanye n'amasezerano y'acha n'ibyashingiro byaho yanze ngasenyezwa mu mwaka w'2014 bigaca bikwega ubuhagarara kwemwe abo nabo barahazi leta irafite aho bari kumwe iyo mita ukugeza ko yabaye leta barafite aho bari kumwe niyo migirire ndetse no kuganira ariko bijyanye n'ibibazo byose by'igihugu itegeko kuganira ingene amasezerano y'acha n'ibyashingiro yose yakagira ijambo ibone amatora mu Burundi niri yazoba yotegerwa neza abarundi twese tukayitaba mu mahoro n'umutekano atamuntu ariko ararasa atamuntu ariko aratera grenade atamuntu ariko arahunga atamuntu ariko aratunga abazi baboganira rero nabo n'ibintu biri gusaba abarundi bose ariko ngo hamagara abarundi bose babaze abarundi bose yubajana yarusha bajyanye gukora iki
kuri mwebwe mushinga na Heleonse kuri mwebwe
n'abafunzira hamariyo cyo kwiga kwicara mu Burundi twese tubandanye ibiganiro kinge nitunga kacaje guciteka davuga
ego mushinga na Heleonse leta y'u Burundi iravuga ko itazo kwicarana n'abafasha intwaro n'abashatse guhirika ubutegetsi ibi biganiro vyarusha n'ivyabandanya kurandira abanyagihugu barakeneye iterambere barakeneye kwa kutama mu biganiro nk'ivyabarabo n'abayahudi bitigera birangira none kuri mwebwe muserukira batavuga rumwe na leta mubona hoko gwiki ni biganiro yarusha bibandanye kurandira muri make
ireka ibyo biganiro byarusha muri sansi yategereje kumara umwanya munini yaba aba bari ku butegetsi n'aba amasezerano n'ashaka n'ibyashingiro iriko ndavugizwa hari ya byose birimo twagiye kugera tukaganira indene uruhagarara abo bavuga ngo bafashe ibiganisho bavuga ngo bagize itsinda n'inzego ikavuga babagiriza bakaza ati twe turafite ibyemeza turabagiriza ibirundi abandi bo bakavuga ibyabo hamwe umuhuza akajya hagati nayo ugumye uvuga uti abandi tuzovugana mugabo igihe guma kiriki yatabagarara bakaguma ariko bayicana bakaguma ariko barahunga urabona ndabantu barabona itunga ry'igihugu yongeye turi munsi ya zero munsi y'ubusa no kuvuga ubuzima bw'igihugu bwarahagaze turi munsi ya zero
reka duha akanya na mushinga nahe
itunga ry'igihugu rigasubira kwikenura rero ibiganiro by'iyarusha byo ndibaza ko bizetebuka navuze ko ibiganiro bigeze bikurikira ari ibiganiro byo ngaha mu gihugu ibyo navyo bizoraho gushika uburundi buriho abarundi turiho bita uburundi butarazi mwangana abarundi batarazi mwangana ibiganiro bigeze kwaba kunyumvira kwatoye ibyo ari cyane cyane kubanza gukuraho izirurane nta murundi akeneye ko amari kwiruka ngo ariko agende yarusa abantu rero ngasubize umutima mu nda ariko igihe cy'urundi ari cyatwese ko tugeza kukira ngo twese tukakibana we twese tukabona amahoro n'umutekano umuryo wari mu kigo cy'ibyarusha bigiye kubi kandi umuntu atashyira ari kutubaza
urakoze cyane reka duha akanya
iyo ariko baravuga ngo mukaka ngo nahungure ngo ibiganiro
ego mushinga na hehe yose
ndabaza ndabamenyereye ndabazi nabo nyine babitiranya kenshi demokrasi y'Italia
eh reka duha kanya abandi banywanye biradijwe ijya Amerika hama twongere tugaruke ku mushinga tugaruke ku banywanye biradijwe ijya Amerika nabo nyine tubaka akaryo ko kushikiriza ikindi kibazo akanya kariko kararangira ariko namwe mushinga na Eterance turabaha akaryo ko gushikiriza abo ibiganiro vyarusha bigiye kuba muri uko kwezi kwindwe mubona bakwiye kuba mu canke badakwiye kubamwo reka tubanze tubaze Egide kibazo canke cyumvira
kibazo je wafise nkurikiranye mutamare wonfi izi ariko arashikiriza birumvikana neza yuko bigoye kumenya ingene yahinduye imvugo kuva ibiganiro bigitangura gushika uno munsi gitwa ko byategerezwa kuba birangiye nkamaza rera tubarire muri make ikintu cyangwa ibintu nyamukuru gushika ku inotarike tubayimaze kuva mu biganiro birongowe n'umuhuza n'ufasha umuhuza mukapa hama numvirije Terasi aravuga ku biganiro umuhuza amenyesheje ko bitegereza guhera mu kino gihe mugabo agaca shiri imbere cyane ibiganiro byavuye mu SNDI bikaboneka neza yuko leta yoyo irafise uruhande ihagaze ko ntarengwa byabonetse ku biganiro bigitangura mbega nawe yo tubarira icyo ibiganiro byari bigizwe n'umuhuza byashitse ko kuko wumvirije ijambo ryavuzwe n'umuhuza mu 7 ugacura abana raporo yatanzwe na Mukapa yarabonetse neza yuko mbega bashaka bavuze ibihushane ibihushane mu mvugo no mu nyandiko mbega leta yo ibona ibyo biganiro birongowe n'umuhuza Mukapa byashitse ko iyo twara nk'ibintu bitatu byashitse ko mu gihugu cy'u Burundi hama ku bijyanye n'umuhuza nawo mumvise itangazo ryasohotse birumvikana neza yuko ibiganiro wanashaka naho bashikije itariki bishobora guherera ko ari ibiganiro bishobora kudahera nkuko mwanze mubivuga mwatanze n'uburorero bwo muri Israel ikaboneka neza rero yuko ibiganiro kubihagarika bidakunda hamba bakamenyesha bati mbega ntitwashoboye guhuza leta n'abatavuga rumwe na leta mbega ubu bafite inguvu zihe zo gushobora kubahuza makuno kwezi kwindwi murakoze
cyane tubandanyirize duho ijambo umushinga ntahe Terence Ntahiraja aserukira leta
ego
muri iki kiganiro aserukira leta muri iki kiganiro ego nari nashatse gutomora yuko userukiye leta muri kino kiganiro
ego urumva rero nkuko mubivuze nagomba kwishura nabajijwe yavati mbega muvuga ibintu binga bitatu leta yashitseko muhuza yashitseko mu 7 yarashitse bambe Mukapa najyana bibutse yuko kugenzeza gicenda kigarama mu 2006 ahije kugendera Burundi wenge yavuze ibintu nyamukuru kuko ubwa mbere abo bavuga yuko ngo bakeneye ibiganiro bavuga ko ibiro shingiro n'amasezerano bishya byahonyanzwe nkuko rero usagoma bivuga kuko atemere ubutungane bwo mu Burundi n'ibintu n'ubutungane muri Afrika y'ubuseruko bacugura urubanza rwarangiye ndabona ikibazo cyo kuryamanda n'ibintu byahegeje ubutungane bwarabisozereye ha muri no muri Yasi mugakabigarukako urumva ko abantu by'imyimbumbero byo kunaniza gusa kuko yavuye mu matora kuva mu 2010 yamakomera yagiye gutsindwa agira iki biri kitwa adese ntawuziyo cahereye ubageze muri senarede ntawuziyo bizohera sahede muri ntariyo gihitera amategeko mugabo nagomba kumuhanura yuko ndo nyafatiki yufata umurongo kuko nagihugu nibasifi ijambo hanyuma uti mbega umuhuza mukatashise kuki yakibajije mukanya yavuze cyane yavuze ko bwa mbere no guverinoma y'Uburundi ikintu kuvuga leta ihari ubu imaze kuri aeroport international kiwe namwumviriza ndi mu gihe cy'ubwigi mu rugendo rw'akazi yavuze ati leta y'Uburundi iregitimira kuvuga mu mategeko yaravuze ati ibyo zavuye ku matoho abamaze kumviriza imigwi yaramaze kumviriza imigwi hafi inshuro gatatu ni ikigo yakuyemo kuko kare bavuga ngo ibiringo ngo amategeko yarahonyaga iyo shingiro avuga ati amategeko yabaye amatora yabaye mu 2015 yifunze amategeko ibyo yaravyivumiye yaravuze ati ibyerekeye iyo shingiro mu bwigenge bw'igihugu nta muntu abinjirira aratanga akaro ahandi bariko barinyanyura ko niba bashobora kurihindura atawunda binjira wenyine yarabigize ibyo yabishyitseko mu mibonano yari amaze iminsi agira haba hanze no mu gihugu aha twe tuvuga tuti iryo jambo yashyikirije raporo yashyikirije ijambo rikomeye rihumuriza abarundi urumva rero kuva tuvuga tuti yarabishyitseko kuko yari amaze kumviriza abatari bake hanyuma rero nagomba kwibutsa rero usengera ku Mana niyo yuko aravuga ngo ibiganiro ngo bagende hariya ngo abandi ngo kibaze narakubwiye abanyagihugu imigambo
yemewe turiko turaja ku musozo w'ikiganiro mushinga nahe
umuvuga ngo gisumbi yindi nakubwiye yuko iyi migambo ikora mu gihugu hagati nta bundi iri mwijambo irivugira gupfurika nyaya abantu bazi fata kibanza nagende bakore mu gabo nagenda kubwirenza mezo agahamagara ibyo biganiro ariko aravuga atora kamwe kabantu hanyuma ndagira yuko ibyerekeye guhitebwa gutegeka
Mushinga na reka duha kanya no mushinga nahe Leon singenda kumana nawe nyene yishure. Ego reka duha kanya mushinga nahe Leon nawe nyene ikiganiro kiko kuja ku musozo. Mushinga nahe Leon akajambukanya mu bongera wishura n'ikibazo cha Egide.
Ndagomba kuguma n'ishimire yera kuri kireta kuko ubu yamufite icyizere muri mukata kandi bamwemera akaba yatuye kuri ganiro. Akarayitiga kandi kije biganiro byo kwihuta bigahera naga naje mu sala rero aca byiriye leta yaserukiye aya materi ko baravuga ni babahamagara banze cyo nitabara kandi kuzana amananiza ibyo byo ariko barashikiriza abimushikirize abantu abahuza nk'uko n'umwana urumva mutegeye baramwemera mukaka baramwemera bacanje hagati umuti kiboneka icyo gitaha twese aho ari hanze nasubije gitaha cyo kubaka ikigihugu ikigo cy'ubutegetsi cy'ishuri ibyo mukata nabyo amaze gushikako Jeno kwa wako kubiza uhu yarashitse kubyoganirwa
amajambo make
arashikana boganira aravuga n'icyo kumakuma n'amasezerano cyane bizashingira ibyo ni mu bihambaye yamaze gushikako kandi kigiye kuzatugendikana aya matati yocayira
urakoze cyane gose mushinga nahe Leonce ngendakumana namwe mushinga nahe Tanse ntayiraja turabashimiye cyane gose kuba namwitavye kino kiganiro ibibazo ni byinshi cyane tugiye kubandanya tuganira kuri kino kibazo c'ibiganiro vyarusha n'ibindi biganiro vyega igihugu c'u Burundi mu kugerageza gutorera umuti ibibazo mwari muri kumwe na Ryan Itanga ishaka ndabashimiye cyane namwe mwese mwaduteza amatwi n'abaterereye ibibazo n'ivyumviro n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye.